ibikorwa by'inama nshingamateka y'Uburundi byo kuri uno wa mbere byari bifise intumbero yo gutora ugiye gusubirira uwahora umuhuza w'Abarundi ikiringo cyiwe carangiye imbere y'uko abashingamateka y'Uburundi baje mu matora nyezina y'umuhuza mushasha urunguye mu rwego rw'abashingamateka washinzwe kugira utegura isubirizwa rya Mohamed Rukara yabanje gutanga icegeranyo. Umushingamateka Reveriano Nziga Masabo yabwiye abashingamateka ko abantu bagera kuri 17 aribo batanze amadosiye yo kwitoza muri ico kibanza. Uwo mushingamateka yasiguriye bagenzi we ko abagera kuri 9 basanze amadosiye yabo arimo duhaze, gutyo hasigara 8 gusa. Umushingamateka Nziga Masabo yadondaguriye abashingamateka ibibazo byabajijwe abari basigaye mu ihiganwa. Uwarongoye uwo murwi wari washinzwe gutegure isubirizwa ry'uwahora ari umuhuza w'Abarundi yanasiguye ingene abashatse kwitoza bagiye bararushanywa mu bibazo babajijwe n'ingene uwo murwi wahavuye ugena kuzitoza azoba ari uwarushije abandi.
Muri rusange batatu ba mbere mu bariganirwa ico kibanza barushanijwe gukurikira: uwa mbere Honorable Nduwimana Edouard akaba yaronse amanota 39%. Uwa kabiri Umushingantahe Ntangibingura Amisi akaba yaronse amanota 37%. Uwa gatatu Umushingantahe Bazombanza Prosper akaba yaronse amanota 32%. Umuntu rero wasanze uwaronse amanota meza gusumba abandi ari umushingamateka Nduwimana Edouard. Mu gusozera, umugwa w'abashingamateka ujejwe gusubiriza umuhuza w'Abarundi ukaba bashikirije izina ry'umushingamateka Nduwimana Duwarudo mu kibanza cyo kuba umuhuza w'Abarundi kugira ngo namwe nk'inama ya bose mugire ico murivuze ko.
Icakurikiye kuri uno wa mbere kwabaye gutora uwagenywe bandika ku dupapuro vote secret mu Gifaransa. Hakurikiye guharura amajwi, abashingamateka bari bitavye ibikorwa by'uno wa mbere barijana 13 na batatu bari batumye procuration mu Gifaransa. Uwo yatowe wenyene acatorwa ku majwi 106, 9 baramuhakana n'umwe yasivye. Umukuru w'inama nshingamateka y'Uburundi umushingamateka Pascal Nyabenda acaremeza ko Edouard Nduwimana yahora icegera ciwe ca kabiri abaye umuhuza w'Abarundi mu kiringo c'imyaka ine iri imbere. Hakurikiye gusubiriza uwo yahora icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka umushingamateka w'umukenyezi yatowe mu ntara ya Ruyigi mu mugambwe CNDD-FDD Juki Chantal Nkurunziza niwe yatowe ku majwi 111 acaremezwa n'inama nshingamateka ko agiye kuba icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka. Ahejeje gutorwa yagaragaje umunezero aho yavuze ko uburongozi butangwa n'Imana.
Nashaka ubwa mbere mumfashe shimira Imana rugira byose kino teka ntangere inteye kuko turazi yuko uburongozi butangwa n'Imana. None muntu hita mashi tishimire cyane. Ubugira kabiri nashaka ntengurukire mwebwe mwese banyakubahwa abashinga amateka kuri teka ntangere mu nteye ku uyu munsi uri hejuru. Imana ibandanye ibagirira neza kuri iki gikorwa cyiza mukoze.
Umushingamateka Edouard Nduwimana bitegekanijwe ko aho bikera kuri uyu wa kabiri igerekeza inyamirwiri na kabiri kuno kwezi kwa 11 azorahira imbere y'inzego nkuru nkuru z'igihugu n'umukuru w'igihugu arimwo imbere y'uko yinjira mu mabanga nyezina i Bujumbura. Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika.